kutyo kama mashiach mpese ibiganza yeshuru kutyo yego
twahawe yo gukirizwamo atarita Yesu narindizi
Nara,
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 yogukirizwa mo atari ya Yesu we twese n'abaririmbyi
Narindi zina twahawe
turirimbane Imana bahumukisha mwishi
atari Yesu
twabivuga turambuye ibiganza iri rimwe
Narindi zina twahawe
Umuntu ntarindi zina rya Yesu
atari rya Yesu
iri rimwe
Narindi zina we